Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabanamukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016. Muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanje Vide niyo ngabo.
Tumaze kubafatana amagrenade dufata yuko ari muri izi nkozi z'ikibiza zirayatera kandi ko bari bafite intumbero yo gukomeza bayakoresha mu guhungabanya umutekano byinshi ariko muri bo baraza kubibibaririra.
Uwo n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ku bantu bafashwe bagirizwa guhungabanya umutekano mu Burundi. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Waramutse Fidele, waramutse namwe inshuti z'ijwi rya Amerika. Tuyahere mu yavugwa ku Buganda. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe mu Buholandi isaba igihugu ca Uganda guhagarika prezida wa Sudani Omar Hassan al-Bashir murambabarira. Ibyo bishikirijwe mu gihe prezida Bashir ari mu rugendo rw'imisi ibiri yatanguye ejo ku munsi wa kane muri ico gihugu cy'u Buganda. Umuvugizi w'iyo sentare Fadi El Abdallah amenyesha ko mu gihe Uganda kito muhagarika coba gisuzuguye imitahe ibiri mpuzamakungu yo guhagarika prezida Omar al-Bashir yasohowe n'iyo sentare. Iyo sentare yagiriza Bashir ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha bihotera agateka ka muntu mu ntambara yo mu ntara ya Darfur. Intambara yahitanye abantu bashika ibihumbi 400, abarenga miliyoni 2 barateshwa izabo. Yamara abakurikiranira ibintu hafi bamesha ko Uganda butiteguye guhagarika uwo mutegetsi nyaburya igihugu ciwe kiri mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Bashigiriza ko prezida Bashir yaremeshejwe na leta ya Kampala ko atazohagarikwa na nyaburya ari nayo yamutumiye ku mugaragaro. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragavye igitero ku barwanyi b'umurwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab mu gihugu ca Somalia. Ico gitero cabaye ejo ku munsi wa kane cari kigamije gufata mu mugongo abasirikare ba Leta ya Somalia hamwe n'inteko za Amisome mu gitero bariko bagira ahari ikirindiro c'uwo mugwi w'iterabwoba. Ico gitero cabereye ahitwa Sabide ku birometero 40 uvuye ku murwa mukuru Mogadisho mu gice c'uburengero. Umutegetsi wo mu bushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi yabwijwe rya Amerika ko inteko za Amerika zateye Al-Shabaab inyuma yaho abasirikare ba Uganda bo mu nteko za Misome basugererejwe n'izo ntagondwa mu gihe bariko barazitera. Umutegetsi wa Leta ya Somalia atashimiye kwivuga izina yamenyesheje ko kajugujugu z'intambara za Amerika zateye misire ku modoka zitatu za Al-Shabaab. Amesha kandi ko abarwanyi bashika indwi ba Al-Shabaab bishwe muri ico gitero. Amakuru kuri Tunisia, Leta Zunze za Amerika yarahaye igihugu ca Tunisia imfashanyo za gisirikare zigizwe n'imiduga ya gisirikare, indege ntonto hamwe n'ivyuma byo gutuma tumanako amakuru. Ivyo bikoresho byatanzwe ejo ku munsi wa kane bizofasha igihugu ca Tunisia gukingira urubibe ico gihugu gihana na Libya mu gice c'ubumanuko bushira ubuseruko. Ico gice niho havugwa ko ari wo muhora abarwanyi ba Leta ya Kiisilamu bacamwo mu kwinjira muri Tunisia bavuye mu gihugu ca Libya. Umufasha w'ubushikiranganjo kwivuna abansi muri Amerika Amanda Dory yashikirije kw'izo ndege zizofasha kugendereza ako karere kugira bashobore kubona imihora abakora iterabwoba bacamwo. Igihugu ca Tunisia nico cabaye ca mbere mu bihugu vyo mu buraruko bwa Afrika cirukanye ku butegetsi mukuru w'igihugu mu mwaka w'2011 mu byo bise Printa Arabe. Ariko intagondwa hamwe n'abakora ibikorwa vy'iterabwoba bama bahungabanije demokarasi itarashinga imizi muri ico gihugu naho gisanzwe gishigikiwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi ivy'abandi bita ibihugu rutura kw'isi. Umwungere wa Ekleziya Katolika kw'isi Papa Francis yatangaje ko yifuza gushinga umugwi wiga ko abakenyezi bokwemererwa gushingwa imirimo y'ubudiakoni muri Ekleziya Katolika. Ivyo Papa Francis yabitangaje ejo ku munsi wa kane i Roma, aho yari mu nama yagiranye n'abakenyezi bashika amajana 5,900 murambabarira basanzwe bafise uruhara muri Ekleziya Katolika. Inama iba gatatu buri mwaka, ni mu gihe ayo mabanga yahora akorwa n'abagabo gusa. Abadiakoni bahezagirwa kurangura amabanga atandukanye muri Ekleziya Katolika, ariko saba seseredote yamara barashobora gusezeranya abo bakingo zabo, barashobora kandi gukora umuhango wo gutanga ibatisimu cyangwa kubatiza, ndetse baranashobora no kwamamaza ubutumwa. Icyo batemerewe ni kurongora inkuka y'imisa cyangwa kwiregesha abantu. Igisata cishiramwe mpuzamakungu cita ku magara y'abantu OMS gisaba abakenyezi bibungenze kwirinda kugira ingendo mu bice birangwamwo umugera wa Zika. Muri ivyo bice harimwo igisagara ca Rio de Janeiro, umugwa mukuru wa Brezil ahagiye gutunganywa inkino za Olympique zo muri uyu mwaka w'2016. OMS isaba kandi abagabo bafise abagore bibungenze kwirinda kurangura amabanga y'abubatse canke bishitse, bagakoresha uburyo bwo kwiki ingira mu gihe boba baherutse kuva mu ngendo muri ibyo bihugu bivugamwo uwo mugera wa Zika. Nayo abo bose bifuza kuzoja kurorera inkino za Olympique hamwe n'abanonotsi bose basabwa kuzokwambara impuzu zifuka umubiri wose, kandi bakazoguma mu vyumba vyabo bugaye n'amadirisha. Abantu baharugwa ku 500,000 nibo bitezwe kuja kurorera izo nkino zitekanijwe kuba ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 zikazoshika itariki 18 z'ukwezi kw'9 uyu mwaka w'2016.
Turagushimiye Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya. Radio Media America i Washington DC numwanya wa makuru yo mu karere. Duhere mu Burundi aho igipolisi cyeretse abanyamakuru abantindwi bavugwa ko bahungabanya umutekano, umwe muri bo akaba yafatanywe grenade zitandatu. Mumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza niwe yakurikiranye inkuru.
Umuvugizi w'igipolisi avuga ko aba bantindwi bagizwe n'abagabo bakiri bato n'imisore bafashwe ku munsi wa kabiri w'iyindwi. Uko ari indwi bose bakekwa ko bari mu kagwi k'abantu bahungabanya umutekano, na cyane cyane abatera amagrenade, harimo yahitanye abantu bagera kuri 4 mu mpera z'indwi heze mu mazone ya Bwiza na Buterere ku mugwa mukuru Bujumbura. Pierre Nkurikiye.
Inzego rero zijejwe umutekano ntizareza amaboko, zarakurikiranye amakanda y'izo nkozi z'ikibi. Gushikaho rero abantu bashika kuri ndwi bafashwe kuri uyu munsi wa kabiri uheze, bafatirwa 4 muri Rohero na 3 mu Nyakabiga, bafatanwa n'amagrenade ashika kuri 6. Tumaze kubafatana amagrenade dufata yuko ari muri izi nkozi z'ikibi zirayatera, kandi ko bari bafite intumbero yo gukomeza bayakoresha mu guhungabanya umutekano byinshi, ariko muri bo baraza kubibibaririra.
Bamaze kwivugira, umwe muri bo ntiyahuje n'umuvugizi w'igipolisi yemeza ko ari inzira karengane, kandi nabo bafatanywe muri zone Nyakabiga. Ariko kuko
Jenga je bafashe mpejeje kwimwesha mu Nyakabiga, umukwafere yarahejeje kumwa nguyu, baca baradufata batwuriza pick up batubwira ati ngo nimwinjire mutwereka ahantu muba. Ndababwira ati jewe mba kumugoboka, badufatanye turi kumwe n'abanyeshuri babiri hamwe n'umuboyi umwe. Baravuga ati nimwinjire ntaco mutwereka aho muba, hanyuma ibisigaye turabimenya mu nyuma. Aho nababwiye yuko mba kumugoboka, baca bambwira ati kiburije ngo ibyawe tuzobisubira mwejo, baca bantera ishikafu baca banjana hehe mu ngagara bukesa medi. Niko baca batwuriza tena imodokari yadufashe siyo yaje kudutora, batujana mu Kayanza. Batujanye mu Kayanza twaramaze y'iminsi twavuyeyo kwa kabiri.
Ariko rero harundi yemanga icaha ciwe, akavuga ko yacitse umugwanyi kuva inyuma yaho imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca 3 ca president Nkurunziza iburijwemwo mu kwezi kwa 5.
Mu batera amagrenade mu Gisagara ntabwo ndimwo, musanzwe cye ndari umugwanyi, cye nakorera ruguru. Namanutse kuri telefone y'umuntu ampamagaye, ntitwigeze tubonana, yarungitse umuntu yacya tuma umuntu arabiyimba. Hari ku munsi wa kabiri musanzwe kubera hari mihari myinshi, cye ndari mu muhari witwa Parpe UTFNL wa twagwa no witwa Israel. Mu bisanzwe umuntu umwe wese hariho ubusobora kuza kumuhana, hari ubusobora kuza kumwonga kubera tabari umwanya w'intambara ntidushobora kuza hamwe ngo gikunde amagrenade bampaye mu sanswe kwadufise umugambi wo kuza gukorera mu misozi hejuru mugabigwanisho ntibari bwabimpe igwanisho ntibari bwabiduhe baramaze kuduha amagrenade hariho kutumvikana hagati kw'abantu bo batwara imihari intumbero y'intambara batubwira ko misanzwe ari kugwana tugashinda umwansi
ninde
batubwira ko ari ubutegetsi ubuhari
uwo mugabo w'imyaka 30 asanzwe ari n'umwubatsi mu kazi kiba ka misi yose yemeza kwa abo bafunganywe bagirizwa ibyaha bimwe bamwe yabakubise ijisho ku munsi wa kabiri w'indwi mbere n'abafatiwe mu rupangu yari yatsemwe indaro muri quartier ya Rohero hagati mu gisagara cya Bujumbura asigura ko atana kimwe bari bazi ku magrenade yaranyegeje
ndabifatanwe ndumwe je harageze gihe niyumvira nti mfatisitwe n'umuntu yoba yayampaye kuko sinabona ko bamenye ko ayo magrenade ndayafita bambwiti we wambaye inkofero nyine ya mavingi urumva kandi wari yabimpaye nawe yari yaragiye nta karenganyo karimo narazifatanwe nta kinyoma kirimo ndemanga icyaha kuko ntinagikoze mugabo abo twari kumwe na subjecti nagira nakimwe babagirira nabi ko itonga n'icyo narifatanwe kandi ayisanzwe ndiko ndarondegwa
tumubajije ko atabwo bafise kwa bamutumye bashobora kugirira nababiwe kuko yabahemukiye nuko atobayaherewa amafaranga ngo yibeshere nkuko batavuga rumwe na leta bakunze kuvyagiriza iperereza ry'u Burundi ko riha amahera abantu bakita bagwanyi yatwishyuriye bikurikira
muri abajya amahera oya prema mu bantu bari amahera cyo prema ntabwo ndimwe je nafatanwe itonga kandi nayisanzwe ndiko ndarondegwa prema kandi no abantu nafatiwe nta muntu nozaniranya ati ubutwari kumwe oya aho nokuri kindi kintu hosugirana igiki woreka ka kuvuga ivyo bintu byamaze kugusikira nabo nyene izo ngorane barazibona ikosha siji wanze narafaswe kandi ni nkuko ejo hasura gufatwa n'uwundi chanke hagafatwa n'uwundi ikibi gusa nuko ntashobora guca mfata umuntu uwo ntazi wese nkashangenda ndo maku ugasanga ko ndafatisha abandi bantu bahura n'ibibazo bitandukanye ivyo bintu atavyo bazi
kuva mu mpera z'umwaka uheze igipolisi cy'u Burundi kiramaze kwerekana abantu batari bake biyemangira ko bari mu bagwanyi bahungabanya umutekano mbere hari n'uva mu gihugu cy'u Rwanda mu bamaze gufatwa ubonaho yiyemerera ko ari umusirikare w'ico gihugu igisirikare cy'u Rwanda cyo carabibeshuje bamwe mu bafashwe n'ubu baracyakingiwe n'inzego z'umutekano bakabamaze n'ukwerekana ahantu bahambwe abantu bishwe mu makaritsi y'uburaruko bwa Bujumbura nka Cibitoke na Mutakura abari bamaze gufatwa bose bagirije Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD uri mu itavuga rumwe na leta kwariwe yabatumye guhungabanya umutekano libaye ijyambere rero haboneka uwiyemangira ko ari mu bagwanyi ariko agatanga izina ry'uwamutumye atari Sinduhije Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi umutekano warahungabanye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishyira umunsi wa kane mu ntara ya Bururi na Rumonge Ibururi muri komine Mugamba umuntu umwe yarishwe uwundi arakomereka muri komine Buyengero mu ntara ya Rumonge naho umukenyezi umwe yarakubaguwe n'abagize igitero ku muhana Fidelite ishatse niyo nkuru adushikiriza.
Uyu mutekano wahungabanye makomine abinta ya Rumonge na Bururi ahanurubibe yose hamuko ari ibiri imihana yatewe yonga badandaza binka kandi bose bari biriwe kudugura mu isoko yitora ni mu ntara ya Bururi muri komine Mugamba. Umwe muri izongo zatewe nugo witwa Nestor Nibaruta ruri muri komine Mugamba zone Kibezi umutumba Mutobo abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze haryamye igisasa tuzijoro bamwambura amafaranga bongera basiga bamwishe nkuko twavyigane ku telefone n'umwishwa wiwe
bamusanze aho yaragyamye bamurasiye mu nzu nyene ahajyanye bamurasiye amasoro atatu arabamurashe mu mutana bamurashe amaja mu mutwe
bari abantu bangahe
barashika batandatu abari bambaye nk'imodi za gisirikare barashika nka batatu kandi nabari bambaye gire bagiye kumwica nabo baciye bamusufa nake batwaye telefone n'amahera ibihumbi 560
uyu mudandaza w'inka imyaka 60 yabana abahungu be babiri umwe muri we yarakomerekejwe n'abantu bitwaje ibigwanisho icyo yazize ko bari uko yoba yaravuze yuko wabishe se we yabamenye
avugije induru rero ndataha mu mwishe babamenye rero baca bamurasa bamurashire mu kuguru baca bagira yuko rero ngira bibaza ko yamwishe ko yacyatemba amate mu musere bamaze kumuterura bamutwaye mu bitaro imasana niyo yagenda aravuga arimo umuhungu nzi yoba yishyize bumwe
muri icyo gihe nyine cy'isaha zitatu z'ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane harundi rugo rw'umudandaza w'inka rwatewe muri komine Buyengero umutumba mujigo agashimbirishwi ni mu ntara ya Rumonge ubwo rugo rubamwe witwa Bushwigi Nikodemo umudandaza w'inka we Imana yarakinze ntacyo yabaye keretse ko hakubaga umukenyezi wiwe ni nawe bajya gutera urwo rugo bashikiye kujya mbere uyu mukenyezi yaciye amanukanwa mu gisagara cya Bujumbura kuvurizwaho n'impaye Violette twamusanze bitaro se museka aho yari ko aravurirwa
Nari sohotse rero inyana iri kitambatamba mu rugo nari mfise toroshi babona ya toroshi baca baratuzuka bararseruka babande badutera baca bamfatira ku nkoko guzimya n'ingoga guzimya ntibashotse biruka kwinjira mu nzu nkuru baciye bakoranira kuri je bitaza bakubita amakofe baziviranya ahamatwi Nta mahera ngo zana ngo yayakuye ku isoko mu mugamba ngo yazane ntayo mfise uraza hari zana ngo ari ngo ntuhavu
uyu mukenzi yatubwiye ko abaje kubatera mu rugo rwabo bari bambaye ibintu vyirabura kandi ko ari biyoberanije mu maso
uko ari bane nibona bonye aho nabo bari bipfutse no mu maso uko uhamboneka imbonero gusa bari mu bintu vyirabura bose vyirabura tsikiri byose n'inkofera n'ibirato
Nimpaye Violette igihe twamubona nta ikomera kimwe twabonye keretse ko mu byo twabonesha amaso nuko yiyengenga twahavuye tumenya ko abateye urugo rwabo bateshejwe n'induru abari muri urugo rugo bavugije ariko ko bagiye bivye amafaranga agera ku 120,000 umuvugizi w'ipolisi y'u Burundi Pierre Nkurikiye yatubwiye yuko vyakozwe n'amasuma kandi ko matohoza yamaze gutangura ikindi kintu yatubwiye nuko uyu mujyanaza w'inka y'icumi muri komine ya Mugamba yahowe ko yamenye abaje kumwiba byongeye Pierre Nkurikiye yavuga kandi yuko bazokora cyane matohoza bazogira ku makuru bazohabwa n'umuhungu w'umudandaza yakomerekejwe igihe arashwahogwa yuko nawe nyine yavuze ko yamenye bishe se wiwe ikindi umuvugizi w'ipolisi yatumenyesheje Nuko uyo muhungu agiye gukingirwa kubera ko ayisuri hambaye muri ubwo byicanye ibujumbura mu Burundi Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
Monica Monica irukuri
Mbega ukuri ko sindi kinyoma mbega inaze yo sindi nabi tworengera gute ibidutandukanya gudusenyere ku mugozi umwe Inyishu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera isango ntigutange
Monica muri kirukuri
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho leta yatanguje ibikorwa byo gukangurira abasahuye amatungo muri genocide yo mu mwaka w'1994 kwishura banyene amatungo ku bwumvikane bitabanje kugera aho bagurisha icyamunara ivyabo Asumta Kaboyi aradushikiriza iyi nkuru
Hashize imyaka igera kuri 4 inkiko gacaca zishoje imirimo yazo ariko abatsinzwe muri gacaca bagategekwa kusubiza imitungo y'abandi basahuye na nubu haracyari umubare munini w'abaturage batarishyura ibyo bangije Ministre w'ubutabera Johnson Businge ubwo yari mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo atangiza icyumweru cyari ufasha mu by'amategeko kuri uyu wa mbere yavuze ko muri iki cyumweru ngaruka mwaka gitangijwe ku nshuro ya 8 hazibandwa ku bukangurambaga bugamije gufasha abaturage kurangiza imanza ku neza by'umwihariko zaciwe n'inkiko gacaca n'umwitozo utoroshye aho abanyamategeko baturutse muri Ministeri y'Ubutabera n'aboherejwe n'imiryango itegamiye kuri leta bose bafite inshingano yo guhuza abasahuye imitungo n'abasahuwe muri gahunda yo kurangiza ibibazo hatabayeho kwinjira muri cyamunara Aha ijwi rya Amerika ryari ryagiye mu kagari ka Rugarama mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge.
Aya mafaranga washatse ukuntu yishyura.
Muzayabodera niko nzayatanga. None se najya gutanga ayo ntafite.
Niba yamenyeshe twebwe dushyire ku isoko tubishyure.
Ubwo se uwajya naho tuye ayo mafaranga yayabona?
Ibi nibyo bibazo n'ibisubizo wasangaga bishyuzwa imitungo bagomba gusubiza igihe bazabonera ubwishyu bagatanga iby'abandi. Ni igikorwa kitoroshye. Hari bamwe bahitaga bafata umugambi bakishyura ku kanya ibi byagaragaye cyane cyane kubishyuzwa amafaranga make
nitwa Kamana Patrick narinje kwishyura amafaranga yirangiza rubanza rya gacaca no bashyize ku rutonde nanjye bashyiramo
mu byo wasahuye
mu byo nasawe ubwo ngiye fata icyemezo cyo kujya kwishyura kuko numvaga nani igisibo kirimo
wowe bakwishyuza kangahe
6,500
uyahereje umukecuru
ndayamuhereje
hari ikindi kiciro cy'abacitse ku icumu bahaye imbabazi bagenzi babo ubakaba ntacyo bakibabaza
niko gacaca zibaye biba ngombwa ko nabamushye kuri rwa rutonde rw'abantu badusenyeye mu byukuri yarahunze nanubwa mu Rwanda umwana ne waruhari nawe ubwo yatangajwe nuko yumvise ko mubabariye mu imbabazi tuzana ku kagari ngiye kubwange kuyita cyanjye nanamo batansabye imbabazi atari no mu Rwanda
ikicho gikomeye n'ikigaragara mu bazunguye imitungo y'ababyeyi kandi abo babyeyi ari bo bakoze ibyaha uru rubyiruko rwemera kwishyura ariko rugasa nkaho rushinje urundi ruhande kubishyuza babahohoteye
baratwishyuza ibihumbi 200 hari na rwanda twize tubona mbese natwe byatuguyeho nuko nakundi
haranditswe n'ubundi mu ijambo ry'Imana ngo muzemere ko abantu babahohotera ariko ntimuzagire icyo musigarana ku mutima icyo twashakaga twari kumenya abantu twishyura nambwo twari tubazi nimba ibintu byarakozwe n'umubyeyi ariko mwirangiza rubanza tukaba tutarabonye itariki rwabereyeho n'igihe wenda rwabereyeho tudusanga muri make hariho akarengane hagati yacu
imitungo yangijwe muri gacaca igiye kumara igihe kingana n'imyaka 4 itishyurwa ni igikorwa gisa n'igihangayikishije abaturage cyane cyane bafitanye ibibazo kuko hari bamwe bemeza ko nta bumwe n'ubwiyunge bwashoboka mu gihe hari abakirebana nabi cyane cyane bishingiye kuri iyo mitungo
wenda nawe ururanga ukibonye mu gikorwa nani mbabaza basaba hari n'abagutuka twe dufite umwe rwa rugarama ari abagutuka bakajya kurega bose ngo barabarenganya bakumvikanisha ko imitungo bafite ari inzu yonyine kandi ndi yarajya yigurisha gahoro gahoro kuko nimba adaciye bugufi ngo tujyanemo ntabwo wamuha imbabazi mu by'ukuri nawe
none ikintu kitwa umwe n'ubwiyunge ntikiragera aha ngaha
ntabwo kiragera kuko bafite umutwe uri hejuru nyine bumva ko none wenda maraza kuburaza kumugera urebe tuza dutukiranga n'amagambo avuga ngaha
abanyamategeko baturutse muri minisiteri y'ubutabera bafatanya iki gikorwa n'abantu baturutse mu miryango itari ya leta ariko bose bagashigikirwa n'abayobozi b'utugari cyangwa b'imirenge kuko abenshi aba bayobozi aribo babana n'abaturage kagari ka rugara mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge umuyobozi kagari madama Inkami Yasiya yabwijwe rya Amerika uko ikibazo cy'imitungo gihagaze muri rusange
kugeza kuri uyu munota wa none imanza narisigaranye ni imanza zigeze kuri 46 narifite imanza zigeze ku 120 urebye harimo bamwe binangiye kwishyura navuga ko bafite n'imitungo handi bagiye bayihisha bakandika ku bana babo hari abandi nanone baba bafite umutungo ari arimo akaba agaciro k'umutungo we no asabwa bidahuye yishyuzwa menshi hanyuma rero nicyo kibazo cy'abana bagiye biyandikaho imitungo y'ababyeyi cyangwa se ababyeyi bagiye batanga imigabane ariko mu rwego rwo guhunga kwishyura
iki cyumweru ngaruka mwaka cyahariwe gutanga ubufasha bwo by'amategeko cyatangiye kwa mbere tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu kikazasozwa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Naho ukutishira n'ukwizana muri politiki ari kibazo ku isi yose mu bihugu bitatu byo muri Afrika ari vyo Burundi, Repubulika ya Demokrasi ya Kongo no muri Repubulika ya Kongo haribonekeje iyongerekana ry'irenga ku gateka ka muntu mu bihe by'amatora yabaye mu mwaka w'2015 mu Burundi agateka ka muntu nikubahirije mu mwaka w'2015 igihe umugambwe CNDD-FDD watangaza ko President Pierre Nkurunziza agiye kwiyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ikindi kiringo agatsinda amatora mu kwezi kw'indwi arenze ku masezerano y'Arusha abakurikirana agateka ka muntu bavuga ko kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 hapfuye abantu 474 muri bo ubwicanyi ku bantu 130 bwarateguwe ubundi bwicanyi bwavuye ku ruhagarara rwa politiki rwari rugizwe n'ubwicanyi bwakozwe n'inzego za leta harimo n'ubwo amatangaza mwamwe yavuze ko abantu bahambwe ku bwinshi mu binogo ahandi abantu bapfungwa ku mpamvu za politike ubuzima bw'abandi buragiramirwa haba ukutubahiriza kwishyira n'ukwizana mu itangazamakuru ukubuza abantu kuja hamwe cyangwa kugira amanama bikurikizwa n'ubwicanyi bwari bufatiye ku butsina muri Repubulika ya Kongo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 umugambwe w'abakozi PTC ukaba ari n'umugambwe uri ku butegetsi n'abawushigikiye batsinze itora ry'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ryahaye uburenganzira Perezida Sassou Nguesso kongera kwitoza ikindi kiringo cya gatatu. Amakuru yatangajwe avuga ko abanyagihugu 35 bishwe mu myiyerekano yabaye imbere y'uko haba iryo tora. Ahandi amakuru avuga ko abitavye amatora babikoreye mu gitsure bongera barabuzwa cyane ukwishira no kwizana. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2015 kandi icuka kibi cya politiki cyaribonekeje muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo igihe haba imyiyerekano yaduka ikinchasa Igoma ni Bukavu kubera Perezida Joseph Kabila yasaba ko haba rusansuma yari gutevya amatora y'umukuru w'igihugu yari ategekanijwe kuba muri uyu mwaka w'2016. Amabi yarabandanyije kwibonekeza ONU ikavuga ko imaze kuronka amakuru y'uko agateka ka muntu kamaze kurengwa ko incuro 400 abantu 52 bamaze gushigwa mu munyororo kuva mu mwaka w'2015 utanguye. Muri ivyo bihugu bitatu ONU iramaze gushikiriza amakenga ifise ku mabi akogwa mwibanga ricese ku isi yose. Ibihugu nivyo bifise uruhara rwo gukemura ibibazo by'agateka ka muntu mu kurengukisha abakora ayo mabi imbere y'ubutungane no mu bikorwa byo kugira ntabe. Yamara ni kibazo cibonekeza kuba kigoye ku isi yose.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara rya bashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha mukanya tugiye kubisozera. Yamara imbere yaho mbona mugenzi wacu Alice Bigirimana agarutse muri studio kugira atwibutse ibice bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Alice micro ni gwawe.
Rakoze Fideli amakuru ku Buganda sentare mpuzamakungu mpana vyaha yilahe mu Buholandi isaba igihugu cy'u Buganda guhagarika Perezida wa Sudani Omar Hassan al-Bashir. Ibyo bishikirijwe mu gihe Perezida Bashir ari mu rugendo rw'iminsi ibiri yatanguye ejo ku munsi wa kane muri icyo gihugu cy'u Buganda. Yamara bakurikiranira ibintu hafi bamesha ku Buganda butiteguye guhagarika umutegetsi nyabugi igihugu kiwe kiri mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Bashiriza ko Perezida Bashir yaremeshejwe na leta ya Kampala kwatazohagarikwa na nyaburya ari nayo yamutumiye ku mugaragaro. Muri Somalia abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragavye igitero ku barwanyi b'umugwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab muri ico gihugu ca Somalia. Ico gitero cabaye jo ku munsi wa kane cari kigamije gufata mu mugongo abasirikare ba Leta ya Somalia hamwe n'inteko za Amisome mu gitero zarimwo ziriko ziragira ahari ikirindiro c'umugwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Umutegetsi wa Leta ya Somalia atashimwe kwivuga izina yamenyesheje ko kajugujugu z'intambara za Amerika zateye misile ku modoka zitatu za Al-Shabaab. Amenyesha kandi ko abarwanyi bashika indwi ba Al-Shabaab bishwe muri ico gitero. Makuru kuri Tunisia nayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahaye igihugu cya Tunisia imfashanyo za gisirikare zigizwe n'imiduga ya gisirikare, indege ntonto hamwe n'ivyuma byo gutuma tumana ko amakuru. Ibyo bikoresho byatanzwe ejo kuwa kane bizofasha Tunisia gukingira urubibe cyo gihugu gihana na Libya mu gice cy'umanuko bushira ubuseruko, igice havugwa ko ari wo muhora abarwanyi ba Leta ya Kiisilamu bacamwo mu kwinjira muri Tunisia bavuye muri icyo gihugu cya Libya. Amakuru kuri Ekleziya Katolika, umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis yatangaje ko yifuza gushinga umugwi wiga ko abakenyezi bo kwemererwa gushingwa imirimo y'ubudiyakoni muri Ekleziya Katolika. Naho igisata cishiramwe mpuzamakungu cita ku magara y'abantu OMS gisaba abakenyezi bibungenze kwirinda kugira ingendo mu bice birangwamo umugera wa Zika. Muri ivyo bicari mu gisagara ca Rio de Janeiro umugwa mukuru wa Brazil ahagiye gutunganywa inkino za Olympique zo muri uyu mwaka w'2016. Abantu barugwa ku 500,000 nibo biteze kujya kurorera izo nkino zitekanijwe kuba kuva itariki 5 z'ukwezi kwa 8 gushika itariki 18 z'ukwezi kw'9 uyu mwaka.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanye ntimutangwe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.